rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese namwe bakunzi biradiyo hejuru rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkunikije. Ikaze mwese rero mu kiganiro mwisanga. Kwigenekezo rya 14 ryo ku kwezi kwa kabiri ubushyanje bw'intwaro hagati mu Burundi bwaremeje umugambwe CNL Congrès National pour la Liberté wicegira cyambere y'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa. Uyu mugambwe wemewe inyuma ikiringo kitari gito wangiwe kwemezwa kubera mu ntango Rwasa yari yamenyeshejwe ko yatanze izina FNL Amizero y'Abarundi risa n'uwundi mugambwe usanzwe wemewe n'amategeko. Uyu mugambwe wemewe kandi mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'imyaka ibiri kugira ngo hatunganywe ayandi matora mu mwaka w'2022. Mbega icyo kiringo kirakwiye kugira ngo uyu mugambwe utsimbatare uheze witegurire guhiganwa n'iyindi migambwe imaze igihe kirekire ikora. Mbega imigambwe imigambi ngenderwa ko uyu mugambwe niyihe? Akizero ko uyu mugambwe ushobora kuronka amajwi yowuha insinzi mu mwaka w'2022 kangana iki? Intambamyi uyu mugambwe ushobora kugira n'izihe? Ivyo ni bimwe rero mu bibazo tugiye kuyaga n'umukuru uyu mugambwe Agathon Rwasa asanzwe ari cegera c'umukuru w'inama ucegera cambere c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Mwiriwe neza mushya ntaya Agathon Rwasa?
Mwiriwe.
Murakomeye?
Yego turaho turashima.
Yego murakoze kwitaba ikiganiro.
Yego murakoze namwe ko mutwakuye.
Yego mi nashaka dutangure cyane cyane ku byerekeye umugambi wanyu wemewe kandi kiringo gito kiri munsi y'imyaka ibiri gisigaye kugira ngo hatunganywe amatora. Mbega uyu mugambwe uzoba umaze gukwiza byose kuronka kanya kuja mu manyagihugu kugira ngo uhiganwe n'indi migambwe imaze imyaka iri ku kibuga?
Umwanya nibyo ubirabye ni muto ariko kandi burya hari ishaka n'inzira ziraboneka. Abarundi batari bake baripfuza ihinduka ryiza ku buryo twe twizera neza yuko muri icyo kiringo dushobora gukora ibikorwa bitari bike, kandi turibaza yuko hari abantu benshi twadusanganywe kuzuba ari ukurondera abanywanyi bashasha biyongera kubo tuba dusanga kuva iyo myaka yose. Nayo kuvuga ngo imyaka hari imigambwe imaze imyaka kuva 1992 imigambwe mwinshi yemewe itari igera ijya no mu matora y'abajenama ba komine. Urumva rero ugiye kuraba si imyaka ahanini igikuru n'abari muri uwo mugambwe n'ishaka baba bafite cyo gukora ibikorwa byatumye baje muri politiki. Rero tubona rero yuko ikiringo gisigaye kukumbure uharuye ko hari abamaze imyaka myinshi ku rubuga ni gito, mugabo kandi natwe tuzoshyiramo ingufu zose dushobora kugira ngo natwe tujye muri iryo higanwa kuko niyo cyanatumye tubaho nk'umugambwe.
Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose, imigambwe imaze imyaka n'imyaka ariko itaja ku rubuga ngo ishikire abanyagihugu. Aho niho no babaza murazi ko hari imigambwe irenga nka 40 mu Burundi. Muribaza ko icyo gitigiri gikwiye cerekana imigambwe ikomeye cyanke imigambwe ikwiye kuba mikeyi iri munsi ya y'itanu cyanke munsi ya cumi?
Mu by'ukuri uravye Uburundi ukuntu bungana, ubuhojojo bw'imigambwe ntacyo bwungura kiretse yuko usanga gusa abantu bari mu ngendo yo kuba abantu birababo aho kuraba kumbure inyungu za byinshi inyungu z'igihugu. Igihugu nk'u Burundi rurabye ukuntu kingana mu by'ukuri imigambwe yabaye myinshi iyo bitanu yabaye myinshi naho nyine nayo ubundi hoho ni itatu yobimaze itatu cyanyine. Ariko kubera nyine yuko kumbure bamwe n'abandi bafite ingene babona ibintu cyangwa ingene biyumvira ibintu wogira imigambwe itanu yobimaze hanyuma abantu bakaraba rero mu nteguro zishya zitanu guhitamo ngaho byokorwa gusumbaho umuntu yakubwira ngo nuhitemo hagati y'imigambwe 40.
Ariko inani ntizemewe, iyo migambwe ntishobora kugira inani?
Ya inani ziremewe ku migambwe keretse yuko mubwirizwa shingiro rishasha kigira kubigenga ko aribo batashobora kugira inani, ariko ku migambwe ni bisanzwe.
Mbega abo mwari kumwe Mizero ba bakiriye gute inkuru yuko mwebwe mugize umugambwe wanyu?
Inkuru su kuvuga ko cyabaye ikintu kije giturumbuka kuko nyuma y'ibyose ndakamara amaka y'ibyo shingiro twaravuganye turavuga ati murabona yuko rero burya abigenga dufise akanizo rike tubuza kwiyumvira uburyo dushiraho ubujya muri politiki by'ukuri ntituve ku rubuga ama turavuga tuti twebwe ku ruhande rw'iwacu biragoye kubera yuko babona ko hagiyemo n'iby'ubwicanyi n'iki ibintu zose twagerageje gukunda zose twaciyemo ngo dusubize hamwe bikanka tavuga ati byo haba bitubera ngombwa yuko dushinga uwundi mugambwe kitwe no kuba twari turi kumwe muri iprona ngo muri iprona murazi yuko yego nibyo amatati yarabaye mugabo baragiye muri za sentare imanza zaraciwe kuri bo twavuga tuti bo biroroshe ko bashaka gusubiza hamwe barashaka no kumvikana nibashaka bagashyira hamwe bagarondera uburongozi bushasha kumbure bagashyira no mu ngiro imanza zacitse ariko umva aho sino kwinjiramo cyane ntabyo nzi mugabo sukuva ko ari ikintu cyatunguye uyu cankuriya hanyuma twebwe tuguma twizera yuko abantu gukorera hamwe ari byo byoza n'umwimbu gusumba igihe cyama cyo gushyiraho inani bibaye ngombwa ko dukorana n'uyu canke n'uriya amategeko uwo muryango arawugurura twobirabama tukabandanya urugamba rwa politike inguvu zidatatanye.
Ibiharuro byatohojwe gato imbere y'amatora yo mu 2015 ibiharuro byari byakozwe n'ishyirahamwe rikomeye cyane rwose ibyo bita nko mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa pole scientifique byerekana imigambwe yo mu Burundi itari mike ifite amajwi make cyane rwose harimo n'umugambwe wanyu ibyo bintu byoba biva kuki?
Oya erega nukuraba hari ibintu abantu bagira bakava ngo batoboje mbwa batatoboje nuko bikwiriye none ubu woza ngaha mu Burundi ukabona umugambwe runaka ukoresha ingufu zose zishoboka utera igitsura abantu ukaje uvuga ngo niko ngo abo bantu biyumvamo uwo mugambwe urumva umugambwe uba ushatse kuba umwe kubera ufize ubutegetsi kubera ugize gute hanyuma kandi rega rimwe na rimwe hari nubwo abandika bimwe n'ibyo bintu nabo nyine baba bariko barisabira hari avuga ati sinzi itare ku masabo atereka mbwire neza abakumbure ndabe ko twanje tukaba turabandanya ibyo rero ni ibintu bisanzwe amajwi none se ntibyagaragaye ejo bundi mubwirizwa kamara mubwirizwa shingiro iriya kamara mpaka yabaye wowe wazigurira ukuntu byafashe imyanya ingana kuriya kose kugira batangaze ibyavuye muri ajya amatora nimba by'ukuri bijya batangaje kwa rukuri ariko anashaka kubwira yuko mu gihe amatora yoba atomoye atagikenye kirimwo atabuswaganye burimwo kindizira neza yuko ibyo atwaye bitumenyereye se nitangaza ngo nibiriya abantu botangara icyenda na gatatu murazi yuko abari bari ku butegetsi bari bazi yuko batsinda byanka byakunda wari kuza babwira yuko batsindwa ntibari kumwemerera ntibari kumwumviriza nibyo ariko ushaka kuvuga ntibari bari kubiburizamo mugabo ukuri kwagumye ari ukuri mwarabonye ukuntu byagenze n'uno munsi rero umugambwe wacu si wo mugambwe ngo uvuga ngo niwo udakomeye si wo uvuga ngo niwo utafite abanywanyi si wo uvuga ngo dukundwa n'abarundi kera none uburyo abarundi icyo bakunda ni kibaza ni inyungu kandi nzira yuko ubinyungu abarundi dufise ni yuko abihinduka ryiza ryotuma abarundi tugera aho twiyumvanamo by'ukuri abantu tukarondera gutera imbere twese ntihabe guteza imbere bamwe no gucinyiza abandi nibyo bikenewe ibyo rero twe twizera yuko abashobora kudushyigikira bari mu mpande zose bari bava mu migambwe yose bava mu mihingo yose ku buryo rero uwoza kumbura uyu munsi akaraba amadarapo y'imigambwe amanitse mu gihugu yobona umugambwe umwe wonyine yoca yibaza ngo ngo nta wundi nta bindi byiyumviro bihari mugabo birahari hageze yuko bishyirwa ku mugaragaro mu gihe cy'amatora abantu bazobona yuko by'ukuri mu Burundi abantu bafite uko babona ibintu gutandukanye mugabo kandi uko kubona ibintu gutandukanye niko ko ndo kuzona dufasha kubaka urundi ushobora kugira iteka n'itekane gusumba
ibibazo kenshi na kenshi biribonekeza imbere gato y'amatora mu gihe cy'amatora canke inyuma y'amatora ika hakaba n'imigambi kenshi icyari yonjora ikava mu matora nashaka kugwa mbere na mbere mu kanya gato y'umutubwire niba umugambi wanyu uzobandanya amatora uku naho ibintu bizaba byifashe ko byifashe amajwi yatohozwa hanyuma mu gihe mu mugambi wanyu to kwitwara neza utotsinda ko muzokwemera nk'ivyavuye mu matora
twebwe turi mu rugamba rwa politiki ibintu bitomoye turabyemera kandi turabyemanga kandi turabishingira intahe mugabo kandi ibintu ubona ko birimo amahenyu nawe uvuga ati nta kundi reka tubandanye mugabo amahenyu yo ntiworeka kuyavuga rero twebwe icyo dushaka ni uko abarundi tugeraho tumenya yuko ikizozana iterambere kizozana amahoro mu Burundi n'igihe icyo umunyagihugu yavuze cyubahirizwa amatora ariho kugira ngo afashe abanyagihugu bonyine ubwabo gutanga intumbero igomba kuja iyo rero uri ku butegetsi ugashaka rero witirire abanyagihugu ibyi wawe biba biriko biratera ingorane kuko impera n'imeruka haba ingorane mu gihugu rero hako abantu bogira ingendo mwene iyo abantu bokwemera bakaraba aho abantu bashaka kuja bakemera riga abo barundi nabo barundi kazi imigambwe sibo bagomba kuyikorera nibo bagomba gukora niyo igomba kubakorera kuronde tegetsi rero cyane ko buri ku butegetsi nuko ugira umutima wo kuba umusuku w'abanyagihugu bose kandi aho utavanguye rero icyo bakiza nuko amatora yotunganywa ku neza y'abarundi bose natunganywe ku neza y'umugambwe kanaka cyane ko neza y'umuntu kanaka cyane umugwe w'abantu kanaka muri icyo gihe atunganijwe ku neza y'abantu bose hanyuma abantu icyo bashikirije bacishije mu gutanga amajwi yabo kikaba ari cyo gishyirwa ku mugaragaro ibi icyo gihe nibaza ko atakorane zoha
yego muri tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio hejwe ry'Amerika turi kumwe na Desire mwiriwe neza
alo mwiriwe
muri hega Desire
ni Bujumbura mu Burundi
na kandi kazina ninde
mukunwa
mukunwa yego mufite ikibazo duga ku jambo ikibazo cy'imbiro
yego murakoze ubwa mbere ndabashimiye ko mwashoboye kundonsa kajyo gucashikirije kuri kimwe kiganiro
yego
ama kandi nongere ntange mwiriwe kumutumire witeka mwadu tumire uno munsi mu kiganiro muri uwo mutama wacu
eza
turakumva duga ku ijambo
ndakengurutse ko mwashe gutunganya ikiganiro nyiki
yego
hanyuma tubanze tubakeze ko mwashe kugira umutima rugabo mwamanye kuva kera kwiyumvira mugashaka kuva tuti mu guva mu muti w'ibazo tuba turimwo nuko dahangana n'abantu duhangana n'ibibazo mukamwe arashoboye gutera intambwe maze murashinga umugambwe uno munsi abarundi babemera kandi babayoboka boshobora kubariza wamwo muriko muraraba none intunganyo zawo mubona hari icyo tuzahava zikora kuri send defdd twashaka tubasabe kumwogira icyo mukoze kugira ngo ibintu bishoboka byose biri ko biraba bibi bigwiriza guhinduka muri kino gihe turimwo hanyuma kubijyanye n'abandi bantu bariko babaza ngo mbega mushobora kugira inani n'indi migambwe ariko murabona neza ko hari umugambwe uno munsi umwe mwava mubwira inani mu matora y'umwira mirongo ibiri murakoze
murakoze Desire duga ku ijambo umushyana he agatanga rwaza
ndashimire Desire ku kibazo ashikirije ngire ko ndanamwishura ngira nti ibibazo biri mu gihugu nibyo bikeneye umuti umuti ntukeneye umugambwe uri ku butegetsi twebwe icyo twibaza ni uko turaba ibibazo bihari by'ubukene ibibazo by'abarundi kutiyumva namwo abarundi kwama umwanya wose umenga barinubana ibibazo bijyanye n'ibyo tuma abantu bashaka gutera imbere nk'ibibazo bijyanye no kuronka amasoko ntanga ngubu yotuma abantu bose bashaka kujya ku kivi. Ibibazo nk'ibyo rero uri kuravyumvira ntiwiyumvira umugambwe runaka, uraba ibyo wokora kugira ngo ibyo bibazo bitore ku muti. Rero nimba namutahuye neza, ikibazo nuko abarundi n'abarundi kazi iyo bava bakagera twumva yuko igikenewe si uguma turaba mu maso ngurya ngurya ngurya, no turabe ibibazo dufise nibihe. Mbega nimba dushaka kugwiza umwimbu hakenewe iki, twogishika ko gute? Mbega nimba abarundi twacanyemo n'uyu munsi tukaba twumva tukinubana, twokora iki kugira ngo ibyo bihere? Ibyabindi tuvuga tuti intwaro iyo ariyo yose mu gihe itaje itwarira bose igatonesha bamwe igakumira abandi, tuguma hahandi ntidushobora gutera intambwe imbere. Nturaba rero ngo nukubera ngo umugambwe witwa uku canke nakayirwa kuriya, raba imikorere, raba ingaruka y'iyo mikorere, hanyuma urabe nawe ugize ayo mahigwe ukosora iki, ukosora gute?
Hanyuma yabajije n'ikibazo woci nani
ku kibazo kigira kabiri naco ati mbega n'ubona hari umugambwe mwoja kuja hamwe, ibintu birahinduka. Uyu munsi turi muri 2019, kumbure hazogera amatora, kumbure hamaze urubuga rumaze kumera ukundi, imigambwe kumbure yayisuganije canke imwe yakomeye canke yazimanganye, ntabyo nzi. Mugabo muri icyo gihe amatora ageze bivanye n'ukuntu urubuga ruzoba rumeze, umuntu azoraba ikibereye. Usanze gukora rero atari imigambwe hari, none wogira umugambwe wogira n'ibitariho. Usanze iyo migambwe iriho kandi ishobora kugira icyo iterereye kugira ngo urugamba mu rutsinde.
Mwebwe mubamuse icyo mu kugira inani naho hoba hakiri kare icyo cyiviro muragifiza.
Icyo ni ikintu kiri mu mategeko y'uko mu gihe cy'amatora imigambwe ishobora kugira inani. Icyo gihe rero uraraba, nibyo navuze, nimba twoshika igihe amatora aba ugasanga karo rero iyo migambwe yarazimanganye nta ikiriho, urumva nicyo kinani ucukura mu mutwe. Usanze naho muri icyo gihe iyo migambwe kumbure yari isuganije, urabona ko ifite ijunja, urabona ko ishobora kugira ikizanye ugishyize hamwe n'icyo ufise, mwashobora kugira intambwe niniya, nta kabuza yuko abantu botwoheza tukagira inani muri icyo gihe.
Yego, reka duhe n'ijambo kandi Honore. Honore, mwiriwe neza? Mwiriwe, muri hega Honore?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Irindi zina ninde?
Honore Mboni.
Mboni, nta murafite ikibazo cy'imvuye mu kanya gatoya cyane?
Yego, agira mbanze ntungurukire uwo mutumire nasabwe gutumira nanga namukengurukira ku kintu cy'ubugabo bwiwe yaba yarakoze akongera agasinda umugambi kandi kwemerwa n'amategeko.
Murakoze.
Nagira mbaze ikibazo.
Yego.
None ko umenga umugambwe uje kuba wemererwa sakiringo, bavuga ko umugambwe ushobora kuzoba kwitaba amashuri ibyo bumaze nini buri imyaka ibiri buri ku rugamba rwa politiki, none uwo mugambwe hariho icyizere cy'uko ushobora kuzokwemererwa kwitaba amatora.
Murakoze Honore, reka duhe ijambo kandi Abdul umushyana rwasa gato arakwishyura icyo kibazo mu kanya. Abdul, mwiriwe neza?
Fredi.
Abdul, matwumva?
Ndabumva neza.
Muri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana.
Kandi kazina ninde?
Nisabwa Abdul Seif Aguero.
Yego, me duga ku ijambo ikibazo cy'imviro twatumiye umushyana agatumwa rwasa ni cyegera cyambere cy'umukuru w'inama ishinga amateka, akaba kandi aherutse kwemererwa umugambwe w'uherutse kwemererwa CNL. Duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo.
Mbere na mbere kambanze mbashimire kuba banze shimire Radio Ijwi rya Amerika kuba uyu mwanya muba mwigomwe mu kaduha tugatanga ibitekerezo.
Yego,
biradushimisha cyane. So nangire kuvuga ku kibazo nabo ninjira cyane mu kibazo cy'u Burundi kuko ahanini nje nago bindeba gusa natanga inama nababwira ni mbere na mbere u Burundi ni bubanze bwicari bwitekerezeho burebe ikibazo bufite bw'ubwabwo ikibazo kiri imbere mu gihugu cyabo sibyo
yego duga ku jambo
nibicare batekereze bakire hamwe mbere yuko bimiriza amatora ari imbere nibabanze bicare bige ku kibazo bafite bakinonosore neza hanyuma nge ndabona ari wo muti mbere na mbere uzava no mu matora bizatuma berekeza no mu matora anyuze mu mucyo kandi mbere na mbere ndanabifuriza kuzagira amatora anyuze mu mucyo nta bintu by'uburiganya uzatsindwa zemere uzatsinda zafata inkoni y'ubuyobozi ariko mbere na mbere babanze bakemura ikibazo bifite mu bwabo ni nayo nama natanga
murakoze Abdul Nisa
ikindi kibazo nabaza uwo mushikiranganji agatorwa sa
duga ku ijambo
namubaza ese namubaza ese biteguye kuzakira ibizava mu matora uko bizaba iri kose nta ndayimujinya bazagira ese nta urebye nta pfunwe bizabatera murakoze
murakoze Abdul Nisabwa reka ijambo umushyana ya gatondwa sa atanguriye ku kibazo cyashinzwe na Honoré Mbonimpa cyuduga ku ijambo no ku cyimbyo cya Abdul hamwe n'ikibazo
ya murakoze ku bibazo inama batugiriye mbere rero ku kibazo cya Honoré numvira yuko abantu bamenyereye kujuragiza abantu bari kugenda bavuga ngo nubwo twemerewe ngo ntizoja mu matora ngo tuzotangura ngo gukora muri 2021 ariko ibyo si kubiri nibwirizwa shingiro ikintu cyanditswe ko kibiringo kugira ngo umuntu ashobore kuba umukandida y'imyaka ibiri cyangwa umwaka ni ku bantu bitwa abigenga donc abantu batari mu migambwe niho bashyizemo ingingo ari nabyo twavuga tuti izi ni ingingo zo gukumira kuko abarundi bose n'abarundi imbere y'amategeko hageze ihiganwa bagomba guhiganwa bose cyo kimwe atamwana n'ikinono dushobora kuvuga umwe rero ngo wewe mu burafite uburenganzira ngo wewe ubu ntagufise ibyo twanye tubivuga kandi tuzokomeza tubivuga rero ku migambwe naho umugambwe wo ushinga hasigaye umunsi umwe kiretse gusa yuko utoba woshobora kugira ibyo wabisabwa n'itegeko rigenga amatora gushyiraho intonde kugira iki mu munsi umwe ko bitokunda ariko ubundi nta kiringo ngo umwaka ngo umukambwe ngo umaze imyaka iyi ngo umaze ngo amezi aya kugira ngo uje mu matora oya uri umugambwe ushatse kujya mu matora uyisunga gusa ibwirizwa rigenga amatora ukinjiramo nta kindi kintu uri kurasabwa ibyo rero uyu Abdul yavuze n'abantu bitiranya ingingo iraba abigenga bakayitiranya igambo fizitegeko ibyigenga abona bo bigenga urumva yuko nabantu nyine mwibwirizwa shingiro rishasha bagerageza gukumira uko bishoboka kose nduze rero ku kibazo cya none abona kwishura yari
Honoré
rero ku nje ku byo Abdul uri rwamagana nawe yashikirije
yego
novuga nti impanuro yatugiriye ni impanuro nziza abarundi turashobora kuba dufitaniye ibibazo cyadashaka kuba twibaza ko dufitaniye ibibazo mugabo nk'uko kuva na kera abanye babivuga bati ibigize inama bigira imana burya ingorane z'abarundi nk'uko twabyumvikanye kuva mu 2000 mu masezerano ya Arusha inzira yo kubirangiza nuko twicarana tukavuga tukabivuganaho tukabiganira ko hanyuma tukagira ibyo dufunditse rishobora kuba twese ryo duhumuriza ibibazo rero mu bantu byama bihari kandi bavuga ngo hari abantu ntiyaburundu urubuntu mugabo umuti nuko abayifitanye ibibazo twashobora kwicarana tukavugana ingene twobitorera umuti tugatera intambwe tuje imbere twese atawugira ngo ngende nyene uwundi ndamusiga inyuma kuko usize uwundi inyuma aho gufata imbuzo gakwega asubiza inyuma n'ubundi.
Yego me Abdul yashikirije n'ikindi kibazo kisaba kibazo twabajije ati amatora heze n'umutsinde yakoresheje ijambo ry'ikinyarwanda ntimuzogira inda y'umujinya.
Inda y'umujinya igomba kubaho. Icyo dusaba nicyo rero wese asaba wenyine yavuze ati amatora abe mu muco, amatora abe nta buriganya cyangwa nta swaganya sinzi uko nubyita. Nicyo twese dusaba, amatora natunganywe ku neza y'igihugu cyose, ku neza y'abarundi bose, abari mu butegetsi cyangwa abashaka guca mu butegetsi. Amatora natunganywe ku neza y'abarundi bari hagati mu gihugu no ku neza y'abarundi bari mu buhungiro nabo bifuza gutaha bakaba mu gihugu cyabo cyabibarutse. Amatora mwene ayo atunganijwe mwene uko nibaza ko atangorane n'imwe zoheza ngo ziyakurikire.
Egome tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Egide, mwiriwe neza?
Eriwe.
Muri hehe Egide?
Na mahoro.
Ego muri hehe?
Turi Ngozi.
Ya kandi kazina ninde?
Nibari hankuye.
Mbone hankuye, duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro mu kanya gato.
Ego nagira mbaze wo mutama.
Ego.
Ewa makuru twa matumva ngo konsistensi y'u Burundi yemerera umuntu ngo kwitoza ofisi umugambi gutaramaraga imyaka ibiri kubera ari twebwe tutazi konsistensi icyo bivuga ko twagatazwa umutama kubera rya duteye amakenga kubera mega asigaye ikiringo gito.
Icyo kibazo waheje kucishura mu kanya, icyo ni ikibazo kiraba abigenga. We afite umugambwe iyo ngingo yo mu igwiza shingiro ntimuraba?
Ah
yego, murafite ikindi kibazo?
Wakoze.
Murakoze cyane
bose.
Murakoze Jide mboni hanku yereka duhene ijambo kandi Junior, miriwe neza? Junior muratwumva?
Miriwe neza.
Miriwe neza, muri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Kandi kazina ninde?
Mazina usanzwe ni Muhoza.
Muhoza, murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turi kumwe n'umushyana hehe Agatondwasa, ni Cegera cambe cy'umukuru w'inama nshinga amateka. Turiko tuvuga ku mugambwe wiwe wemewe mu misiyeze.
Ke na sonye kuri page ya Facebook.
Yego.
Ntanga mu gikuri cyane ho muri Afrika no muri aka kare kyagabigari. Bibazi goye kuma shaka mashasha ya kumigambwe mikasha ikishaka wenda guhatanira imyanya mukuri y'intebe mukuru gihugu. Ariko mu gikuri iyo ishaka rifite gahunda ryiteguye kuva kera rishakisha ibyangombwa rishakisha ubushobozi bwose ntacyabuze umugambwe guhatana rwose. Sinzi, ndakeka nabaza wenda umukuru w'umugambwe
yego
niba imyiteguro baba bakoze kera, ndatekereza niba barayikoze ntacyabuza guhatana, kereka niba constitution cyangwa itegeko nshinga ry'u Burundi itabemera ko bashobora kwitoza wenda nyuma y'imyaka ibiri ko bashobora ko bamaze gushinga umugambwe. Sinzi niba na
na mwa ni cyose na mwa nase. Murakoze Junior, murakoze cyo kibazo cyo kwitegura aragishikiza mukanya, ariko reka tubanze duhe n'ijambo kandi undi muni wa ni radio Ijwi d'Amerika. Jean Bosco, mwiwe neza?
Ego murakoze no komi jambo.
Muri hega Jean Bosco.
Ndi Butumbura mu Kinama.
Kandi kazina
bo antu kra ngerageje ngo ku utaga sugestio kubyo na numbise me barezima yuko ijyanye byose nagira byumva neza ari mini bicuka gurika
yego
mugabo ngerageje kupina na somye kuri ya message ba na ku kuri Facebook like do ndiko naraba ikiringo nubwo nyakuwa kwa sanga tola mwemereye mugambwe baseba ariko wasagatse ari umuntu asanzwe azi mu gihugu nubwo yari guhuye nibwo hari ko hasigaye ukwezi kumwe ifite reserte yuko ashobora gupasa. Me ni ibintu bisaba gushyiramo ingufu cyane, sinzi yuko ndiko ndagwaworosije kubera sinagenda byumva neza ibyo mwari kumwe navuga.
Ishikiriza icyumviro cyawe, nta nyishu nta kibazo nyacu kihari, kibazo kiva kuri wewe waravye ivyo twanditse duga ku jambo.
bo antwa ikiringo gisigaye ndiko ndagara cyakiringo mavuga bavuze kwa bamwemere mugambwe hasigaye ikiringo gitoyi nenga nubwo ntakikije kiringo nigire nigitoyi ariko abakunzi biwe bari basanzwe bamufite ku mutima waramufite yagumye amugumije ku mutima ni njye cy'amatore cyashika akamara kujya kuri tere nko kandi bagiye bari kuri tere yari yareze
ari areze je fikire certo fashora gufasha murakoze murakoze Jean Bosco mu Shanghai agatondo gwasa icimbura cyambere cha junior muhoza vuga cyane cyane ku byerekeye imyiteguro ukuntu mwiteguye na Jean Bosco agarutse ku kiringo
imbere yuko mwishura junior w'i Kigali na Jean Bosco wo mu kinamivumbura mbanze kumbure nkosore gatoyi kwa Abdul yavuze ngo ndumushikiranganye nabwo ndumushikiranganye ndumushinga hoteka hanyuma rero nje kwa junior ikibazo yavuze nibyo muri Afrika ntitwatera intambwe nini ya muri demokrasi sanga kumbure abamaze kuhashika bakora ibishoboka byose kugira ngo bahagume bagakoresha uburyo bwose kuko banabufise muri make bagerageza kuzitira kugira ngo byabihinduka ribaho yamara burya ikeneye kwifita umwanya wacu ihinduka rigeze riraba uko bigenda kose twiyo twizera neza yuko tuzoje muri urugo rugamba tuhiganwe n'abandi kandi turizera neza yuko nkuko Jean Bosco yabivuze nituri bashasha mu Burundi mu 2010 twarimo mu matora 2015 twarimo ubwo turamaze kubona image ubundi muri referendum twarimo turamaze kubona ibintu bimwe ingene dushobora kubikenyura ngiye dushobora kubikosora uko canye kuriya rero no kwizeza wariwe wese yuko twiwe dufise iryo shaka ryo kuja mu iganwa kandi tukarigumamo gushikarirangiye icyo gusa twari dusaba nuko abarundi bamenya ikintu kimwe amatora ni igikorwa gihambaye kuba ugomba wenyine kuvuga uti kazoza kanje kazoza yukanje shaka naka ubwirizwa rero kubiteramira abantu rero baragenda umunsi w'amatora agenda agakorora ka gapapuro mu isanduku agaca yigiriye hageze guhanura ya majwi abari ngaho ni wamenye ibyo baheza bakasoma n'ibyo badasoma mu gihe ata muntu ariko arabatera igitsumwe ucunga umurima awucunga ari hagati muri wo abantu umunsi w'amatora nta kindi gikorwa bagomba gupanga nibapange ko ari kuja gutora bakagumaho bagataha babonye ikivuye mu gihugu bakoze nayo ndi kugenda ukagenda ukamenga wagiye kumara umwanya gusa ugaca witumuke ukagenda niho bigaruka n'ubundi ugasanga ibyo wari witeze sivyo bibaye kuko utabiteramiye ngo bikurikirane intambwe ku yindi
aho muri ko muvuga nk'imigambwe yoba mushanye rwasa muri ko muvuga nk'imigambwe ishobora kuba yariyonjoye matora 2015
oya si ibyo ndiko ndavuga ujya munsi w'amatora yuko abantu benshi barazinduka bagatonda ku murongo yamara gushira ijwi ryiwe mu isanduku agaca yigira hanyuma wagera uko wabona umenga mwari benshi ukaza wumva ibintu wumva nawe ko ari bitangaza ndiko mbwira y'abarundi n'abarundi kazi yuko amatora ni igikorwa gihambaye kurya umuntu ateramiye ikintu runaka n'amatora bisaba ko umuntu ayateramira agatahuka ariko abonye iti umugambwe wacu turosaya umugambwe wundi barose ariya nawe kuvuga ngo ntacyo ngo bazotubwira oya umunsi w'amatora dukora amatora gusa ibindi twibagire niko tugomba gukora utyo ibintu muraba yuko iryo hinduka ritaza kandi vuba kandi abantu bose bakabyishimira
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hijwi rya Amerika turi kumwe na Joseph niriwe neza
niriwe amahoro Frederic Nkundikije
amahoro muri hega Joseph
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego akandi kazina ninde
Bigirimana Joseph.
Yego tugakwijambo kibazo cy'imviro.
Eh mu banze mu ndamukinyuze umutumire wo mushinga ntare agatorwa se.
Arabumva.
Eh ifite tubazo tubiri two kumubaza akabazo ka mbere. Bajya baca umugani ngo imihini mishya itera amabavu. Ese afatiye ko umugambwe ari mushya ntabwo yaba abona ko hazaboneka intambamyi mu kongera kumenyekanisha mu bayoboke be amatwara y'uwo mugambwe bikazamufata umwanya bityo bikazatuma yagira inzitizi mu bijyanye n'amatora yo muri 2020 bikazagera abayoboke batasobanukirwa n'uwo mugambwe mushyashya. Akabazo ka kabiri ufatiye ko ku bunararibonye bw'uwo mushinga ntare agatorwa sa mu bijyanye na politiki wabonaga rwose ageze nko mu bushorishori bw'igiti. Ese buriya kongera gushinga umugambwe mushyashya ntibyaba bisa naho agarutse hasi kongera kurira cya giti, navuga ko ari igiti cy'inganzamarumbu bikazamugora nanone kongera kugera aho yari ageze. Sawa, akabazo kanjye utubazo twanjye twarutwo. Murakoze.
Murakoze Joseph. Reka abishyure kuri izo bibazo bibiri mu kanya gatoya.
Nanjye ndashimiye Joseph. Ati buriya imihini mishya itera amabavu niko niko mu Kinyarwanda bivugwa n'umukino bintu bagatubwa tuti umuhini mushasha utera amabavu, numva nicyo kimwe. Yamara ku by'iwacu ntabwo ari ibintu bishasha cyane rwose, kuko twari dusanzweho kiretse ko twari twabujijwe kuba natwe twashobora gukora twidegembya twisanzuye. Rero abantu kumenya ibyiyumviro byacu si ibintu byorusha cyane cyangwa si ibintu biruhije cyane. Tugira n'amahirwe u Burundi si igihugu kinini cyane rwose ku buryo uwomara umwaka wose udashoboye gushika hirya no hino. Bire biyoroshe u Burundi ni buto cyo kimwe n'u Rwanda. Mbese ufise amikoro yo gushika aho ushaka gushika nta kibazo. Hanyuma ati ubwo se niko bari nk'uko umuntu yoba yashitse mu bushorishori bw'igiti noneho akatangura kuza kukurira igiti kininiya atabasha no guhwanya kumbure gushika aho yari ageze bitokoroha. Kubera yuko umugambwe ubwa mbere na mbere ni ibyiyumviro, ubugambwe n'abanywanyi ibyiyumviro turabisanganywe n'abanywanyi turabasanganywe. Gusa kugira ngo umuntu yizere gutsinda agomba kongereza ingufu akarondera abanywanyi benshi gusumba uko abari. Natwe rero nicyo gikorwa duhamagarirwa mu minsi iri imbere. Tuzokora turondera abanywanyi bashasha biyongera kubo dusanganywe, tunereka Abarundi ibyo twipfuza kugeraho turi kumwe nabo. Hanyuma hazogera rero amatora. Rero ndizera neza yuko amatora azoza kugera by'ukuri Abarundi bashobora guhitamo neza, bashobora kuduhunda amajwi kuko si ibintu bazoba batazi, si abantu bazoba batazi. Abarongozi basanganywe nabo, babana nabo mu mitumba hirya no hino mu makomine mu bisagara hose. Rero twe twibaza neza kandi turizera neza yuko nubwo kumbureye bizodusaba ingufu nyinshi zo gukora, kuko ibyo wari gukora mu myaka 4-5 ubaye ngombwa kubikora mu mwaka umwe urumva yuko nyine ugomba kubira kuya by'ukuri. Ariko kwizera neza yuko bizogenda neza.
Reka tuyibutse kandi ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Pierre. Mwiriwe neza?
Mwiriwe
neza Pierre. Muri hehe Pierre?
Ndi mu ntara ya Muyinga mu Burundi.
Kandi kazina ninde?
Nigeretse.
Yego tugakwi jambo kibazo cy'imbiro.
Yego reka mbanze ndamutumire.
Arakumva.
Yego sabato kanje ubwa mbere na bomba ndamubaze ko akunze kuvuga yuko abanywanyi batotezwa bana batotezwe. None ubu arabona yuko ibyo bagagabanutse abahora
Murakoze pia ya ndeka tumuhakanya yishwe kuri izo ibibazo bibiri ibibazo byo gutotezwa eka ni kibazo cy'ikiringo cyo kwiyamamaza tugakuri jambo mu kanya gato
naje nshimire Pierre we muyinga itavuga n'icyo gatotezo kariho ati mbega ndekazo bakaheze muri bibiri ya niho handitse ngo mbega umwana w'umuntu yagaruka azosanga amahoro ku isi mbisigura yuko hari ibintu usanga bimeze nka nk'ubwome muri mu bihugu hirya no hino agatotezo ukagira akagira kuko atinya kuva mu kibanza arimo cyanya akagira kubera afite ako gatima tarekiwe ibyo nabyo ntibihinduka ngo kubera twebwe twaba turose umugambwe cyane tutawufise oya gusa icyo no bwira Pierre n'ubundi yibaza we nuko umuntu wari we wese ni inengesere kuko abantu beragora guhinduka bafata umwanya guhinduka hariho umuntu ayumva yuko muri we agomba kubaho wenyine nawe yumva namwe ko abandi atakibanza bafise uwo rero urumva yuko nimba aramugoreye kwitoteza abandi ntacareka kubatoteza ngo ndukubera yuko umugambwe wemewe icyo bakiza rero nuko cyane cyane abanwanyi cyane n'abandi babona yuko abatoteza atariko nuko bataha umwanya uwo agomba kwitwaza iki cyane kiriya kugira ngo abatoteze nuko batamuha uwo mwanya nimba ugomba gukora ikinaka nimba amategeko aguha uburenganzira ubucanye buriya kurikiza ibyo amategeko akubwira ntuje kubiri n'ayo mategeko kuko ugiye kubiri n'ayo mategeko z'umuhaye akanya keza ko guca noneho akoresha bwa bubasha agaca arenza ko agashyiramo n'akindi ndakandikiwe agatotezo rero kariho turifuza yuko gahera ariko ni urugamba nk'urundi ni buke buke kazote bagahere hanyuma ikindi yavuze ati ikihe cyo kwiyamamaza ni gito nibyo kandi twaba tubivuga kuva rya twamye tubivuga nuko nyene kumbure ubona yuko wewe afite inyungu bwo kugira ikiringo gito afite n'ububasha bwo gushinga amategeko kuko agomba aragerageza akakuburizamo ariko ubundi mu gihe abantu twokumva neza yuko amatora ari uguganishwa ibyiyumviro ntiwovuga rero ngo abantu baba bamaze kuja mu gihugu cyose mu ndwi zibiri ngo babe bashyikirije ibyiyumviro byabo abantu bose batumve banyugwe none bamenye ibyo bahitamo n'ibyo badahitamo je nama mvuga nti icyo bakiza ni uko ikiringo cy'amatora kigeze igihe cyo kwiyamamaza nuko n'imiburi iburi nuko bafata ukwezi kose umuntu afashe igihe gito ukwezi kose kubera tuvuga tuti nawe nyine n'ukundi atagutse cyane ariko uvuze uti ushaka yuko by'ukuri abo bantu bose bahiga ngo bashaka kugenda mu mazone yose mu makomine yose mu mitumba kumbure byogora ko imitumba n'ibihumbi bingahe hafi ibihumbi bitatu birenga gato mugabo amazone amakomine ushaka yuko abantu bose bahiga ngo bashikayo urumva yuko byofata nk'ikiringo cy'amezi nk'abiri umuntu afashe rero nk'amezi abiri cyangwa byagoranya hagafatwa ukwezi kumwe kwa kampanye byoba mitende ariko indwi zibiri mu by'ukuri ni nke cyane
muri ko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika reka duhe n'ijambo kandi Fabrice muriwe neza Fabrice muratwumva numva telefone ya Fabrice imeze nabi reka duhe ijambo Cedric muriwe neza
Nyonezi.
Muri hega Cedrica.
Jewe ndi Kampala Uganda.
Yego kandikazina.
Ndamukije ni irakoze.
Irakoze.
Ndamukije nyene cyubahiro mu singa mateka agatsene kwasa.
Yarakumva.
Yego hama jewe inga bari bwangoye nataka aze kunyishura nkiri ku murongo buko connection zari zanyangiye. Nayo tuto bazo nagomba kumwibariza umunyacyubahiro yahora arongoye kibi adesho cyo bari barise yabari imigambi yari ikize hamwe ariko rero uwe agi ibara mpemereye umugambi nagomba kucana amabaza ko azoguma akorana nabajya bari kumwe cyanke azokora ibikorwa kuganga kiwe hama ikigira kabiri nagomba kumubaza nti inyishura y'ibiza shingiro bari bagiye bobo bigisha ko botora oya nkamubaza nti yise ni dufite ubu arayise ku icyizero kuko nibaza ko ari izoca ibitunganya n'amatora ya y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hanyuma akagira gatatu agomba kumubaza nti ko boba baramaze kugira organization nko mu ntara cyanke ikigo kiri hanze y'igihugu abamuserukira cyanke abo tuzokinira nko gukorana cyanke abo tuzokinira nko kubabaza ndamusaba by'umwihariko umunyamakuru aka kalimero kanjye muze kukamumpera bishobotse azompamagare ndafite ikintu ngomba kuvugana ntumubwira ngaha ku iradiyo muba mukoze
ego me turamuha inimero zawe Cedric yakoze reka tumuhe ijambo kandi acishwa n'ibyo bibazo bitatu mumubajije tuga ku ijambo agatanga rwasa
yego murakoze Cedric Kampala ati komarunani bega zobandanya cyane ibazo n'acishwe ariko kumborera imba cyacumvise ndomubwira yuko bigirizwa shingiro riruguru umuryango w'imigambwe kugira inani igihe cy'amatora kigeze rero twebwe tuvuga tuti igihe cy'amatora nticyagera imigambwe ikaba ihari by'ukuri dushobora gushyira ingufu hamwe nta kibazo kihari yuko twashyira ingufu hamwe kugira ngo turabe ko twari nk'umwimbo uruca uw'umuntu yogera ko mu kindi avanwe imyaka imwe inyaga imwe hama ku kibazo kijyanye n'uko seni hari ko ndayizera cyane ntayizera ngo cyane cyane yuko muri kampanye referande twigisha gutora oya njye nambwira yuko mu by'ukuri seni ukuntu yagiyeho jewe sina ibyanshimishije kubera yuko yagiyeho kumbura abarundi tutabivuganye ko ngo tubyumvikane hanyuma icyo bakiza ni uko kubera tutari abantu ntibyo tuvuga ngo duhagarare icyo bakiza ni uko iyo seni yokumva yuko igihugu igakorera igihugu igatunganya amatora ku neza y'igihugu nicyo cyoba cyiza niho uwo ari we wese yashobora kuyizera hanyuma ati mbega mwaramaze kwitunganya abaserukira mu ntara hanze n'iki ibyo kumbure ntagire ikibazo turi ko turabyisuganyamo nihagera kumbure yavuze yuko ari Kampala abari Kampala nihagera yuko babakura kugira babwire ibyo bakorana bazobimenya aho nta kibazo gusa icyo yomenya ni uko ntitwicaye ibyo n'umutaga turi ku kivi turi ko turondera ingene twitegura kugira ngo igihe amatora azoshikira ntituzobe nk'abatunguwe ariko tuzobe tubajemo by'ukuri tumva yuko turemye kandi twumva yuko dushikana
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza ikiganiro muri sanga ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umushyirantahe agatondo rwasa akaba ari icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka turi ko tuvuga cane cane ku mugambwe wiwe uherutse kwemerwa reka duhe n'ijambo kandi Reverien mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye hiya ku ijwi ry'Amerika
yego turaho kandi kazina ninde Reverien
ndenda kumana
muri hehe
akarere k'iyaga bigari
yego tuga ku ijambo ikibazo cy'umviro
ndamukiriza uwamenyakuba wa agatogwasha
yarabumva
cyo nagomba amakenga fishe najyanda ndamubaze yuko wafise icyizere cyo gutsinda amatora nubwo baba baramwemereye turazi yuko mu Burundi atacuka cyiza cya politiki kihari ko tuzi mbona ko tubona se tubona ubutegetsi buzikwiba amatora cyane barize yuko bazotsinda cyangwa nibatsindwa bazifatamo gute ko mbona ibintu byo mu Burundi bigoye atacyizera umuntu agira kugira amatora abantu barahunze bakiri bamwe barahunze batakiri mu gihugu abona yuko hari icyizere bafise yuko hari ibintu bizohinduka ko tubona bizibiriye ko ataruga rwa politiki ruhari. Murakoze cyane icyo nagomba kumubaza.
Murakoze Reverien. Reka tubanze kandi duhe ijambo Elisa mu kanya umushena hega tumubaza arakwishura Reverien aca yishura n'ibibazo bya Elisa canke izimviro azoba yashikirije. Elisa muratumva?
Ego turavumva cyane.
Muri he?
Abere muri Australia.
Australia murafite ikibazo mafite cy'imviro?
Jenaise tubaze mu Kenya gusa ni nka tubiri canke dutatu uko gusa akabazo ka mbere kandi karavuga gati ego mutama gatongo asa aheba gutanguza umugambi mushasha ariko na sekirado niibaza ni kuri iki mu Burundi aricyo gihugu gitonya dufise ariko kikaba aricyo gihugu gifise imigambwe myinshi imigambwe yamye nko kuva kera twavuze tuyisangaho dukora tuyisangaho ariko niyo bishitse umugambi uhagenda ku butegetsi umwaka manda ya mbere batwaye neza ya kabiri bice bagaca bihinduka bikaba bibi gusumba rero kumbura akabazo nagomba nibarize kari kameze uku ni kihe kintu bo nk'umugambi bagiye gukora kugira ngo berekane ihinduka cyangwa se berekane ubudasa buri hagati y'umugambi wabo mushasha n'imigambwe ya ihasanzwe irenga mirongo ako n'akabazo ka mbere hama kandi kabazo ka kabiri karavuga gati mbese be nk'uko banyamahanga bari kure cyane hanze ya Afurika bobo bazoshobora kubashikiriza ibyiyumviro byabo gute nk'abanyamugambwe mbe bo bafise abantu bakorana nabo muri ibyo bihugu canke barategekanya kubarondera hama akanyuma ngiye guhereza ko karavuga gati cagumye kigaruka kenshi ariko nagomba mbaze muri ubu buryo n'akahe kamaro ko kujya mu runani nk'imigambwe cyane cyane iyo hageze mu bihe by'amatora ariko mu kindi gihe ibihe by'amatora bitegereje ataruna nigera rubaho n'akahe kamaro ko kuba mu runani mu gihe cy'amatora.
Murakoze Elisa mubanze mutwibutse izina ry'ikirundi.
Bigirimana
murakoze.
Yego
umushana rwasa agaton icyumviro ikibazo cya Reverien muce mundi bakuri ijambo ni ku bibazo bitatu Elisa Bigirimana abajije mu kanya.
Murakoze bo mere kuri Reverien wati murafite icyizere cyo gutsinda cyangwa murafite icyizere yuko ari kizohinduka ntushobora kujya mu ruhigi utizeye kubura mujwa no kuja mu rugamba utizera kunesha cyangwa utihinda icambere gituma uja mwihiganwa nuko wemera kandi wizera yuko ushobora gutsinda cyo ni cyambere ujuta icyo tagifise ntiwo kwigura jamwo tani mpamvu ndi wutakaza umwanya ngo utakaze kuguza twere cyizere turagifise kubera yuko abarundi tubana nabo turabona ubuzima babayeho turazi n'ukuntu Uburundi bwagiye bubaho twe turizera yuko Abarundi benshi cyo kimwe natwe dushyize ingufu zacu hamwe dushobora guhindura ibintu nibyo hangiro dufise ati ibintu none bizohinduka ibintu bizohinduka kubera bihindurwa n'abantu iyo abantu rero bafite ishaka ryo guhindura ibintu birahinduka byo ubwabyo ntibishobora kwihindura mugabo abantu bashaka kubihindura kandi iyo ihinduka rigeze kuri ba riraba nyene kuko niko biri ibihugu byose niko bigenda nta byamakwakundi ibintu birahinduka uko umwanya ugenda. Elisa muri Australia ati kubera iki mu Burundi hari imigambwe myinshi kandi ari igihugu gito harije kavye byinshi je nitubira yuko abarundi tutemerana kumbure cyane kobera yuko muri politiki ari abantu benshi bafata ko politiki ari inzira yo gushikira amaronko ibyo ngira ngo ntawe no sino birandira koko sibishasha twarabibonye none wosigura gute yuko hari migambwe ingano kwingana umugambwe ugasanga nta nabantu wanyi amajana birusha gukoranya mu gihugu cyose murabo kubera yuko umuntu yitirirwa uwo mugambwe ashobora kuhabwa akazi hanyuma agakora ukuntu kugira ngo ashimishe abashobora kumuha ku kazi urumva yuko hakiri ingendo kamwe niyo imigambwe nyine mwene iyo nyine izokwa miriho ariko nacyo byungura igihugu kiretse kumbura yuko bituma ahubwo haba ibintu wabati na abantu bashagira ingendo yo kuba nk'abasabyi
ndabona akanya kariho karihuta
ibyo tubaho baguma bemerewe neza mugabo batarambye kumbure inyungu z'abandi benshi
Elisa yabajije n'ikintu kibazo ikibazo cerekeye akamaro kugira inani kandi mu matora gusa ahandi zitahari ikintu kibazo yabajije mwacishuye zerekeye kuzoja ku banyamahanga yego tugafite ijambo
tungaye dutatu
ndabona na Deo aturindiye kugira ngo tumuhe ijambo duga ku ijambo kuri ico kibazo cibi cyane
reka nshagagure
yego
yavuze ati none itandukaniro ryanyu n'iyindi migambwe ni hehe itandukaniro rirahari rirahari kuko twebwe imigambi dufite igihugu kumbure itandukanye n'iyo bandi twe turaraje gushinga no kubona uburundi buri nuko buri uko buri tuzi uko bwabayeho tukiyumvira mubandanije nk'uko byoherera hehe twifuza yuko abarundi twemerana mu butandukane bwacu tukanywana tukumvikana tukubahana tukubahirizanya hajya si benshi kumbure bashaka kwihanganiranira mugabo twe turumva yuko tubwiza gushira imbere kwihanganira abandi ku kibazo cyo gushikira abarundi bari hirya no hino turabashikira abo makunga avuga turashaka kuyashikira duciye kuba kubayaserukira ngaha duciye no kubacu bari mu mahanga hirya no hino hanyuma kamara kuko bamunani ni za ngufu zija hamwe iyo naho abantu bavuga ati twebwe turiumva ko twikwije nta kibazo barashaka gukora uko ariko kandi ibyo byina n'urumva mu gihe iryo bwirirwa shingiro baryanditse nk'uko babishaka bakavuga ati
reka twamwemereye deho tumuhe akanya gatoya deho mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cyihuta ikibazo kimwe deho mwatwumva
ego ndabumva cyane
nyarutsa ufite umunota umwe
akabazo kanje ni ukuvuga ngira nyarutsa nyine kubona umwanya ndabona wagiye kuva bakemererwa kuva ukiri umuhazi hanyuma ukagenda bakabona ku mugambwe niba adafata ntuzanya n'umwe umurwanyi wagwasa yigeze yoherezwa none ubuho haheze imyaka n'ihenze imiri badakuba haheze nk'imyaka ishyika n'ikindi irenga sinzi nagenda mubaze ubu buryo wabona yuko batorokoroherwa abantu banyu hayo kuko mbona
yuko
barabareka ayandi
makuru ndeka ishobora kukabaza duga ku ijambo mushyamahe agato wasa
icyo n'umwishura ni uko mu rugamba niko bimeze kuva ati koroherwa turabyipfuza mugabo turazi yuko duhanganye n'abantu bakeneye kuguma ku butegetsi mu gihe aragifize ubutegetsi haragiye ashobora kubukoresha nk'uko abishaka ni ukumenya nawe igihe ubyifatamo kugira ngo nawe ushike iyuja ngira ngo arabizi n'umwana ahagaze ko acuka mugabo z'uko aba yabishaka urumva rero ubutegetsi ubufise agerageza kuwukingira no kuwuguma ko uko ashoboye kubose igikuru ni uko abantu bumva yuko turi imbere y'ubutegetsi kumbure bumeze uko bwoba bumeze hanyuma umuntu akirinda gukamira mu coze uwo wese yagomba kwitwaza ubutegetsi kugira ngo amukandamize urashaka kurondera ibyo ushaka ukabishika ko mugabo kugeza buhoro y'umunsi ba yabugeje ku mugezi
ndabona
ko nuko abantu bakoresha ubwitonzi
akanya katujanye
mu bakubahana
mushinahe neza agatondo rwasa mwakoze cyane gose kuba mwitavye ikiganiro cyo radio ijwi y'America turabashimiye cyane turashimiye n'abanywanyi bose baduteye akamo bagashikiriza ibibazo turashimiye engineer McLean yadufashije mu yabwizuma na Fatukarara yadufashije kwigiranya ikiganiro turabashimiye ufite mwese mwaduteza amatwi mugire amahoro n'umugoro wa mwiza mwese muwandanye mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi y'America
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti.